Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru makuru makuru yaranze inundu.
Mwiriwe mwese bakunzi ba radio Nzamba sangwe kaze makuru 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 yaranze inundu ituko turasozera kuri radio Nzamba hayuno munsi rero mukabza kuyashikirizwa na Bella Gloria Kinore.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho. Umvirizi radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Ano makuru 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 yaranze inondwi muri radio Nzamba tuyahere ku nkuru yavuzwe kuri uyu wa gatandatu abasirikare b'u Burundi bagiye kugarukana amahoro mu gihugu cha Centrafrica ku gwego gwishiramwe muza makungo ni MINUSCA. Abasirikare batatu baguye mu gitero c'imigwi yitwaje ibigwanisho muri ico gihugu undi umwe arakomereka. Igitero cabaye imbere y'umutaga kuri uyu wa gatanu kukirindiro cha Dakoa kiri mu buraruko bw'ico gihugu ku birometero 253 uvuye ku mugwa mukuru Bangui. Izindi ntambara zaravuzwe ahitwa Sibut Burbat ku birometero 182 uvuye ku mugwa mukuru Bangui. Asanzwe hari ikirindiro gikuru c'abasirikare b'i Burundi tubaze Bonfils niyongere.
Amakuru atangwa n'amasoko ya radio Nzamba gateka kawe mu basirikare b'abarundi bari kugarukana amahoro mu gihugu cha Centrafrica kugwe gushiramwe impuza makongoni urwego MINUSCA mu mpunyapunyo y'igifaransa bamenyesha ko mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu uheze abasirikare b'u Burundi bari mu gihugu cha Centrafrica mu gace bita Dakoa kari ku birometero 253 uvuye ku mugwa mukuru Bangui katewe n'abantu bitwaje ibigwanisho. Ayo makuru nyine akavuga ko abasirikare batatu b'abarundi bahasize ubuzima, umwe akaba ari igisongereze cy'intwaza ngabo afise ipete rya adjudant major akaba yarasanzwe kandi akora n'akazi k'ubuvuzi mu ikompanyi yo muri kontenja ya gatandatu y'abarundi ya MINUSCA. Abandi babiri bahasize ubuzima akaba ari abakaporal chef, umwe akaba yari n'umudereva w'imodokari. Muri izo ntambara igisirikare cy'igihugu cya Centrafrica kikaba nacyo nyine cyahatakarije umusirikare. Umwe mu barobere bari bateye akaba yarafashwe cyo kimwe n'inkozi zitatu zabo nk'uko amakuru avaho nyine muri Centrafrica abandanya avyemeza. Izindi ntambara zaravuzwe kandi inyuma y'umutaga kuri uyu wa gatanu ahitwa Sibut kuri metero 182 uvuye i Bangui ku mugwa mukuru w'igihugu cya Centrafrica ahasanzwe hari ibiro bikuru bya kontenja y'abarundi muri ico gihugu cya Centrafrica. Amakuru nyine atangwa n'amasoko ya radio Nzamba gateka kawe mu basirikare b'abarundi bari muri kontenja ya MINUSCA akavuga ko ku ruhande rw'abasirikare b'u Burundi atanumwe yahasize ubuzima, ariko ico bikoze batatu mu baroberi bari babateye barahasize ubuzima uwundi nawe arafatwa. Igisirikare cy'u Burundi cyarafashe kandi amapikipiki atatu abaroberi bakoresha mu kwiyunguruza. Barafashe kandi inkozi ibiri zo mu bwoko bwa Kalashnikov AK-47, amagrenade ane atezwa inkoho, iradiyo Motorola ikirishasha, inkoho yo mu bwoko bwa pistole n'ibikono byuzuye amasasu. Abasirikare b'Abarundi bari mu gihugu cya Centrafrica kuva mu mwaka w'2014 ubwa mbere bari bagiye muri ico gihugu mu rwego rw'ishirahamwe ry'umwe bwa Afrika MISCA. Inyuma y'amezi make gusa ingabo za MISCA zaciye zigomborwa n'ingabo za MINUSCA z'urwego rw'ishirahamwe mpuzamakungoni. U Burundi bukaba burungika muri ico gihugu ikontenja igizwe n'ibataye imwe y'abasirikare. Muri ico gihugu abasirikare b'u Burundi bakaba bavuga ko ata basirikare bahasiga ubuzima cyane bagereranije n'abasiga ubuzima mu gihugu cya Somalia, aho inteko z'u Burundi ziri muri ico gihugu cya Somalia kuva mu mwaka w'2007.
Yabaye inkuru y'akanyamuneza ku miryango y'abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru iwacu aho barekuye kuri uyu wa kane uheze. Abamenyesha makuru akaba ari Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terence Mozenzi na Harerimana Egide bakaba barekuwe inyuma y'iminsi 143 bari mu ibohero rya bubanza. Abamenyesha makuru bagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu bakaba barekuwe ku itegeko ry'umukuru w'igihugu Jean-Baptiste Bireha.
Bamenyesha makuru ko ari bane bakorera ikinyamakuru iwacu barekuwe ku itegeko ry'umukuru w'igihugu ryatubika igikumu ku genekerezo rya 2023 kwezi kw'12 bakaba bari barandikiye umukuru w'igihugu bamusaba ko yobagirira ikigongwe. Urongoye ikinyamakuru iwacu Leandre Sinki yavuga akaba anezerezwa no kubona abo bamenyesha makuru basubiriye ku idegembya.
Bisobanura akanyamuneza, bisobanura yuko kwidegembya ari kintu gikomeye bisobanura yuko abo bamenyesha makuru bari bamaze yo minsi ingana gucyo mu buroko ubu bagiye mu miryango yabo kuri twebwe rero nakanyamuneza kadasanzwe kubona bene wacu babamenyesha makuru bagarutse bakidegenzya bakashika mu miryango yabo kugira ngo basangire akanyamuneza basangire uwo munsi mukuru wivuka y'umucunguzi wacu Yesu Kristo mu miryango yabo.
Eka numwe muri abamenyesha makuru anyese ndiri ubusara nezerezwa no kubona asubiye kwidegembya cyane cyane akabona umuryango wiwe muri kino gihe cya Noweli.
Turanezerewe cyane kubona twagarutse mu gihugu, hari abavuga mu gihugu, umuntu ari hariya mu ibohera avuga mu gihugu. Turanezerewe rero kubona twatashe turi mu gihugu, tuza gufeta Noweli na famiye yacu. Tuwabonye inshuti n'abagenzi, turanezerewe cyane, turabishima.
Mumenya ko abamenyesha makuru bari bafashwe bagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu mu gihe bari bagiye gutohoza makuru ajanye n'igitero cy'imigwi yabitwaje ibigwanisho mu ntara ya Bubanza.
Murundani gwamenyesha makuru mu Burundi ibeji bakaba barakengurutse irekugwa ry'abamenyesha makuru bo muri iwacu. Alexandre Niyunge ko arongoye ugo runani avuga ko naho iyo ngingo yajiteba ari nziza, agasaba abarongoye igihugu kurekura n'izindi nzira karengane ziri mu munyororo kubera umwuga wazo wo guharanira agateka kazina muntu. Umviriza Alexandre Niyungeko.
Mu runani rw'amenyesha makuru mu Burundi turashima ko barekuwe, naho nyene koko tuzi neza ko iminsi yose bamaze muri uwo munyororo atakindi bazira atari umwuga wabo. Kubona rero bamaze iyo minsi yose bavundiye mu mvuto atakindi bazira atari ugukora umwuga wabo, murumva yuko ni ibintu bibabaje, ariko koko ntikibuza ko uno munsi twonezerezwa nuko barekuwe naho yaje itefe. Tukizera yuko koko ata wundi mumenyesha makuru yosubira gutotezwa, yosubira kuburabuzwa kubera ariko arakora umwuga wiwe. Tukaboniraho na karyo mbere ko gusubira gutera kamo bafashe iyo ngingo yuko abafunzwe nabo nyene bazira ubusa bandi baba baharanira agateka kazi na muntu eka n'abandi banyagihugu batandukanye nabo nyene borekurwa, kuko ikibanza cabo ntikiri mu mvuto, kiri mu miryango yabo. Ko rero barekuwe ku munsi wa Noweli, nagira ndabifurize rero Noweli nziza, nifurize Noweli nziza n'abamenyesha makuru bose iyo bava bakagera. Umuntu agira ati turabateye intege, mubandanye mutera imbere mu mwuga, mubandanye muteza imbere umwuga na cyane cyane muteza imbere uburenganzira bw'umunyagihugu bwo gushikirizwa amakuru.
Uruhara rwa leta mu kwirinda no kwikingira coronavirus. Ibicishije mu bushikiranganyi bw'amagara y'abantu, leta ibwirizwa gushyiraho intumbero zirashe zo kwikingira no kugwanya kiza coronavirus, no kuvuga kumenya hakiri kare abikeshwe ko boba baranduye, kubashyira habonyene mu kurindira ibipimo, kwitaho abamaze kwandura, gushyiraho ibibanza bigenewe abamaze kwandura bera abaganga bakwiye, gushyiraho ihanahana ry'amakuru rikwiye hagati y'abegwa n'ikibazo cyo kugwanya coronavirus, kugenzura ko ingingo zafashwe zo kwikingira icyo kiza zubahirizwa.
Ako nakamo kahajye inzamba agateka kawe
ifadikanije na Internews ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi.
Turabandanya n'amakuru makuru yaranze inondwi kuri radio inzamba. Ubutegetsi bw'u Burundi buriko burakora ibishoboka byose kugira ngo buzimanganye ubwicanyi bwagiye burakogwa kuva mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu uhereye ku cibutso c'ugwaruka rw'abanyeshuri bagandaguwe ku ishuri rya Kibimba mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu. Nyene ishirahamwe rigwanya ihonyabwoko ase jenoside cirimoso ryariyamirije ibikorwa vy'imbonerakure vyo gusambura icibutso co kwibubu no mu Gatumba ahambwa abanyamurenge bagandaguwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane. Emmanuel Nkurunziza, umunyamabanga mukuru wa ase jenoside igisata cyo muri Canada, aributsa ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ko ryari ryaremeye gushyiraho sentare ihana abakoze ubwicanyi, ariko n'ubu haracari ukudahana mu gihugu. Emmanuel Murundizi.
Seke shumine zitana nuzo kukwezi. Baga fata ingingo. Bakoresheje ya mirwi y'inkorabara basanzwe bakoresheje imbonera kure bakikinga gahumbezi aho ni mu kirimba bakasambura icibutso cubatswe hatubiwe abo bana bazi ko bwa bw'abatutsi bakakura ko umusaraba icibutso cy'umusaraba kandi ibikorwa bisa n'ivyo binganya ububisha yabereye mu gatumba icibutso ahashinguwe isigarira abanyamurenge ni kuvuga ko muri Congo bashikijanye 66 bishwe n'abicanyi bo mu muhari hari ku FNL mu ijoro rya 13 rishira 14 z'ukwezi k'umunani mu 2024 igihe atakindi bagira nabo nyine uretse yuko bavutse baba mu bwoko bw'abatutsi impanuka z'abantu biyadukije ni imbonera kure kandi zashyize mu ngiro ibyo zategetswe n'umutegetsi kuvuga mukuru wa zone Gatumba anukanishoje gusumba uretse yuko basubira gutunduza bene kubura yasiguye avuga kwica ibikorwa kibi ari kubera ngo uko gwibutso ngo rufubya ngo gwerekana akahise ko katari ishamwe mu makungu ni yarakoze icegeranye nuko twavyibukije hanyuma yerekana atavyimbeshe yataguhingitanya yuko habayeho nyabwoko rihiga batutsi mu Burundi kandi ko bishinze yuko hoshigwaho shirahamwe nako isentare mpuzamakungu y'ugukubita nayo mu gahanga abo bakoze iryo shaka uno munsi imyaka ya 2025 yo ntuze ico kiganiro gitanzwe ariko yashirahamwe mpuzamakungu ni bitasha mu ngiro ico iyo ngingo.
Petero Buyoya yahoze arongoye Uburundi yazoshingurwa mu gihugu ca Mali kuri uyu wa kabiri aho yarasanzwe aba ibyo biri mu itangazo ryashizwe habona n'umuryango wiwe bamwe mu Barundi bavuganye na radio Inzamba muri ndwi iheze bavuga ko yarakuye gushingurwa mu gihugu yamaze imyaka 13 arongoye abandi bati yo habwa niteka nkuwagize uruhara mu kugarukana amahoro n'umutekano umviriza bamwe mu bavuganye na radio Inzamba
yari gushingurwa mu gihugu cy'amavuki nkuko abandi babigira ariko kubera ko mbura umuryango wiwe utari hafi base kumushingura ko mburi kure yaho bari ariko iyo ngingo jewe ntiyaba yanashimishije
imiryango yiwe wahisemo niko yofubwa mu gihugu cya Mali kubera ko abo bica bwira bazane icyo gisiga cyabikihande Burundi mu gihugu aho n'ubutegetsi buhari butarigera bwumumenyesha Abarundi ndetse n'amakungu urupfu rwaho zarongoye Burundi ningende gahita cyane
bino byakiriye nabi cyane ujya ari umukuru w'igihugu we yatwaye igihugu cacu cy'u Burundi mu bihe bigoye kandi afise n'ibintu byinshi igihugu kinyibukirako aho twovuga nk'umwe rw'abarundi ibijyanye na demokarasi ibyo byose niwe yashoboye kubyemera igihe afashe ubutegetsi 1996 agiye araje gutabara ubuntu uwo ni umuperezida w'ubushobora kuko ibyo yakoze ni inde ko mbona bose bababwira ibiganiro bashobora kuvuga ngo ntibaze kubatera ku nkoko zabo none ukagira amatora kugira ngo yemeye 1996 si kubera yakunda igihugu cyacu cy'u Burundi jewe rero mbona yuko uwo muhamba niteka ahubwo mbere yuko ashobora n'umunsi ukwamba bamwibukira
banje kugaya cyane inyifato y'ubutegetsi bw'ujumbura kuko kuva yitabye imana atarakina ntiwe yabivuga ko nta nuko yatara n'umutuma b'umuhozi muryango byose barumye rero jeye nkagira nti ndakamara amaza kora umuntu ihagara ngo igihugu n'ubwo hari ibyo babangiriza kugira abari guha abantu b'umuco hanze yateye isitori y'agahinda
yatangaje kandi biramaramaje kubona umuntu yakora igihugu kandi mu bihe bitoroshe agashyirahamwe muri Mali ntatahukanwe ni mgihugu uchiwe ngo hamba n'iteka itegwa abandi bakuru b'ibihugu biba bati cyane harimo tagitwose ariko ni umukuru w'igihugu twe kurukanya yuko nabo batwara igihugu buwiza na refu de tubigeze batsindirwano iyo bafashije asinya amasezerano y'Arusha baca mu biganiro tangwa ntuge tubatsinda ariko raba gushika ubu agiye guhambwa hanze baguhambwa i Burundi agategwa iteka itegwa bakuru b'ibihugu igitutsi tura mbi ku Burundi.
Mu gusozera no makuru tubabwira ibyavuzwe mu ntara ya Makamba aho mu bamwe mu bakozi ba Hôpital Makamba bidoze ko ibitaro bitwawe nabi mu bijanye n'ubutunzi muri iki gihe ngo byose bikaba biri mu minwe y'umuyobozi w'ibitaro n'umuyobozi ajeje intwaro n'ubutunzi bamwe mu bakora muri ibyo bitaro bakaba bemeza ko abo bategetsi babiri bimonogoza mu gutegura imigambi minini isaba gutanga isoko ariko bikaguma mu minwe yabo. Iruhande y'ivyo hakaba havugwa kandi aka mwana wa mama gatuma haba icuka kibi hagati y'abakozi tubibaze Haverien Bazikamwe.
byose byatanguye igihe ubuyobozi bw'ibitaro bwatangura gucamwo imigwi abakozi bikozwe n'umuyobozi ubwiwe Elias Nzeyimana. Haraheze igihe hariho abo yitabajama no kuvuga abagenzi hamwe n'abasigaye nkuko amakuru dukura ngaho ku bitaro abivuga. Uyo muyobozi aramaze gusigura ko abo yitabajama arabo bari kumwe muco yise system no kuvuga bari kumwe mu mugambwe CNDD-FDD. Ku bw'ayo makuru abo bitwa abajama bafise uburusho bwinshi gusumba abandi. Aho ni nko mu gihe cyo kuja mu vyigwa byo gukarisha ubwenge aho umuyobozi arungika bamwe mu bari muri uwo mugwi w'abajama. Akandi karorero ayo makuru atanga ni ingene igisata c'imiduga gitunganywa. Ku badereva batatu harimwo umwe asa nkuko ajeje kuja mu ngendo nka zose z'ibitaro. Nkuko ayo makuru abivuga, uyo mudereva azwi ku izina rya Zuberi asanzwe ari mwene wabo w'umuyobozi Elias aronka amafaranga arenga 300,000 ku kwezi akura muri izo ngendo. Abo bakorana nabo ntihagire na kimwe bahakura. Akandi karorero nuko abo badereva bagize isanganya bose, ariko kuri Zuberi amafaranga yose yarishwe n'ibitaro haba mu bijanye no gukoresha imodoka cyangwa yandi mafaranga ajanye n'ibyo sanganya. Ni mu gihe mugenzi we yitwa Kabura Oscar we yaciye yirukanwa, kandi wewe uburyo yagizemo iryo sanganya bwaratahuwe n'igipolisi nk'uko ayo makuru abandanya bivuga. Ikindi giteye amakenga bamwe muri abo bakozi bawo ku bitaro ni iyubakwa ry'inyubako izo kwakira abifise y'ivyumba 17. Umuyobozi w'intwaro n'ubutunzi niwe abikurikirana, ariko bakabonamwo igifungu cinshi. Bamwe mu bakozi baho babona ko iyubakwa ry'iyo nyubakwa byari guca mu gutanga amasoko. Ikibabaza abo bakozi nuko niyo nyubakwa nyene isa nuko iriko irasambuka atanuko irahera kubakwa, kuko yoba iriko yubakwa n'utabifitiye ubumenyi buhagije akaba yaronse iryo soko kubera kamwana wa mama cangwa izindi nyungu batazi.
Na tafo Dubai hazani yarakorotse ruhande tumbera mu bitaro rurakinze kije kwere tukaza tuti none ga ubwo buhome buzoja kuri nde ku bitaro canke kuri abakecuru abiri akaba aramaza barazanye ibitanda bazoshira muri iyo vyumba. Ni ibitanda vya 08 n'ivyuma bisidiriye nakure yari umuntu yiyubaha nta muntu yo kuryamako n'utu 08 tuke nyene two mu bitaro kije rero kwereza kidusubira tukiziruka.
Abo bakozi bo ku bitaro basaba ko ubuyobozi bw'ubuvuzi mu ntara ya Makamba bukurikirana ibiriko birabera kuri ivyo bitaro vy'i Makamba.
Ninda bajejwe ntara y'ubuvuzi n'akarere k'ubuvuzi k'intara ya Makamba ninda karafiteza utunyoni ibihaguruke batishe ubwo busuma ku bunyonyezi bwo ku bitaro, kuko ntibyumvikana ukuntu uyu mudaka amara imyaka ine gusa akayuzuza se inzu irenze y'ijana na 20 tuzi n'imishahara ahembwa.
Ikindi abo bakozi babonamwo ubusuma ni ingene umuyobozi w'ibitaro yafashe ingingo yo gukuraho komite yahora itunganya isandugu yo gufashanya y'abakozi kugira bije mu minwe y'umuyobozi ajeje intwaro n'ubutunzi. Kuri ivyo vyose twagerageje kurondera buramatari w'intara ya Makamba ngo zirazana Françoise, ariko naco yashinze kubivuga ko twarondeye n'umuyobozi ajeje intwaro n'ubutunzi Eric Ndayegamiye. Uwitavye telefone yatwishuriye ko twihenze inomero ya telefone, ariko inimero 69 ubusa 64 558 radio Inzamba yahamagaye ko abo twavuganye batandukanye bemeza ko iyo nimero ari yiwe. Umuyobozi w'ibitaro Elias Nzeyimana we yahakanye ivyo vyose vyagirizwa ubuyobozi bw'ibitaro.
Ninonga duce dusozerera ano makuru yaranze inondwi muri radio Inzamba. Twadushimiye mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kutwumviriza. Bela Gloria Kinore akabarije na yabashikirije fashijwe na Innocent Kubwimana yari mu buhinga bw'ivyuma naho buta.
Ngiye Nzamba.
Nzamba irasamirana.
Amakuru yaranze inundwa.